VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abatangiye bumva Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya, namwe mwakomeje kumva ibiganiro byacu. Ubu dukomeje gahunda zacu ikintu n'ikinyarwanda hano muri studio i Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Gitoro n'umuntu acengeje nka kironka kiro akomera mu 600 litiro by'ukuri wumva umuntu yokora gute mu 600 uronkera so y'umugore n'abana.
Uyu numwe mu bantu batwara amapikipiki mu ntara cy'Ibitoke mu burengerazuba bw'u Burundi, arinubira ukuntu lisansi isigaye ibura n'ukuntu ibiciro byayo byazamutse mu buryo budasobanutse. Iyi nkuru ku kibazo cy'ibura rya lisansi n'ibiyikomokaho mu Burundi, indi nkuru ku yicwa ry'umuntu mu ntara ya Ruyigi, ndetse n'uko urwego rw'uburezi ndetse n'ubuvuzi byagabanijwe amafaranga mu ngengo y'imari y'umwaka utaha mu Burundi, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Mbaye mbararitse, mugume ku maradiyo yanyu. Duhera amakuru yacu mu ntara ya Ruyigi, ni mu burasirazuba bw'u Burundi. Igitero cya grenade cyagabwe ku rugo rw'umuryango mu ijoro ryakeye kwa kabiri cyahitanye umugabo, gikomeretsa umugore we. Aho ni muri komine Butaganzwa, ni mu ntara ya Ruyigi mu burasirazuba bw'u Burundi, aho iyo ntari hani mbibi n'igihugu cya Tanzania. Mugenzi wacu Fidel Antoine Niragira niwe utugezaho ibisobanuro kuri iyi nkuru. Fideli ahubwo ari kuri telefone, ariko Fideli nizeye ko utwumvaho mu Ruyigi.
Ndabumva neza cyane cyane.
Ye, kugeza ubu igitero cyagabwe nijoro kuri uwo muryango, abashinzwe umutekano aho, ndavuga abashinzwe gukora nk'iperereza, icyo amaze kubona kugeza ubu n'iki watubwira?
Gushika ubu amakuru twakuye kuri uwo mutumba wa Gakonko nuko hari abantu babiri bafashwe. Abo babiri bose bakaba ari basaza b'abagore ba mbere b'uwo muntu yatewe, kuko uwa gatatu, umugore agira gatatu, niwe yavuye apfa muri ico gitero. Uwo nawe ariwe yitwa Sibomana Henride, niwe yapfuye yarasanzwe ari umwigisha aho bita kuri ku ishuri rito ry'ititi muri iyo zone nyene ya Mugege. Nawe umugabo we Nzambimana Augustin akaba ababaye bikomeye, aho bamungururije mu bitaro by'Igitega aho bita ku Kibuye, ariko aravurirwa kugira ngo barabe ko borokora amagara yiwe.
Hanyuma se ku bashinzwe umutekano hari icyo batangaza kubura abo bantu bamaze gufatwa, cyangwa se niba hari impamvu nk'abaturanyi babumvikanishije ko yabatumye ibitero kikorwa?
Ku mubyeyi w'uwo nyakwigendera we yavuze yuko abajwe n'urupfu rw'umwana wiwe, ariko mutoyi wiwe yavuze yuko uwo nyakwigendera yamubwiye yuko yari amaze iminsi amubwira yuko umwanya n'umwanya ashobora kwicwa kubera amatati y'amatongo umugabo wiwe afitanye na n'imiryango y'abo bagore babiri ba mbere. Ubu rero abo babiri basaza b'uwo mugore b'abo bagore bakuru nibo batwaho n'igipolisi muri komisariya Ruyigi kugira ngo bakogweho amatohoza. Ababanyi bo basa naho bajugumiye ku buryo byari bigoye niko bavugira kuri mikro, ariko abajyango b'uwo nyakwigendera bashoboye kuvugira kuri mikro zacu.
Niba byemejwe neza iki gitero cyakozwe hakoreshejwe grenade, hari aho bisobanuka aho iyo grenade yaba yaturutse?
Iyo grenade abo mugabo n'umukenyezi we bari baje bavuye aho basanzwe bakorera, ni ku gasantre karaho nyene bita Igikonko, abantu basanzwe bateramira hari n'agasoko, n'ubu gasa naho karemye abantu baracateramye. Batashe rero bari ku ipikipiki, bagishika ku muryango amakuru twakuye mu babanyi nuko haje abantu baca batera grenade baca baragenda. Uwo mudamu rero aca aracikana aho nyene, uwo mugabo nawe akaba ari mu amagara mukitse kubyo adashobora kuvuga ikintu na kimwe. Rero mu buryo bigoye kumenya neza abo bantu abari bo naho bavuye, turindiriye amatoza kugwa n'igipolisi.
Hanyuma wari wase muri kahise kaha mugege Fideli, ikibazo cy'umutekano kifashe gite muri makeya?
Aho hantu muri mugege na hantu hazwi nk'uko buri mwaka n'imiburiburi hategerezwa kwica umuntu. Hari abo bategwa amagrenade, hari abo bacumita, hari abandi kenshi usanga bicwa bazira uburozi. Ugasanga rero ni ibibazo gihangayikishije abarongoye intara uko bama bivuga n'amanama aba menshi. Ariko cyane cyane byari bihamenyerewe ni ibintu by'imyemerere y'igishenzi, y'ibintu by'ukwemera uburozi. Ubu rero hatanguye kuvugwa rero n'ibintu by'inkoho n'amagrenade.
Urakoze cyane Fidel Antoine, niragira bwo iyo nkuru ku buryo burambuye iraza kutugezaho makuru yacu ataha. Turacyari kandi mu Burundi, noneho tugane mu ntara ya aho cyangwa se tubanze i Bujumbura mu Burundi, aho kubijyanye n'ingengo y'imari y'umwaka utaha bimaze kwemezwa ko leta iteganya gukoresha mu mwaka utaha amafaranga make cyane cyane ku nzego nkenerwa nyinshi zirimo uburezi ndetse n'ubuvuzi, kubyo zagabanijwe amafaranga yazo. Mugenzi wacu Eloge wirika neza nawe ari kuri telefone i Bujumbura. Eloge, uratwumva?
Umukuru wa sentare icunga ikoreshwa ry'amafaranga ya leta yabwiye abashinga amateka ku integuro y'amahera leta izokoresha mu mwaka wa 2017 yateguwe mu bihe bidasanzwe, kuko bamwe mu bahora bafasha Burundi bahagaritse imfashanyo. Elizenda yamenyesha ko integuro y'amahera izokoreshwa mu mwaka uzitegerezwa gushira imbere gutubikwa vubi. Abashinga amateka bashyigikiye ico ciyumviro, ariko basanga hari bisata vyagabanuwe umurengera kandi ari zankenerwa. Umushinga amateka Salvatore niyo kuri ntatahura ingene igisata cy'inyubako cyo kwakwa amamiliyari 147 yose.
Ndavye diminution yateye ubwo dufatiye ko umwaka uheze habaye ikiza cimvura kigahitana inyubako rusange zitari nkenye, harimo amabarabara n'ibiraro. Nari nzi ko ahubwo uyu mwaka ariho hari kuboneka amafaranga yiyongeye kugira ngo ibi byasambutse bishobore gusanurwa. Ariho nkaca ngirani nkaho vyononekaye twaca turahebura ko ibyo no kubisubiramwo bitazoshoboka. Aha nabona ko byari bikwikongererezwa.
Jacqueline Banyizigiye na wasanga igisata c'indero gisa n'icibagiranywe.
Ubonye bakuye ko 1 miliyari bagasigarana 4 miliyari. Tukaraba n'ukuntu bajya abana bahejeje umwaka w'icenda n'uw'icumi benshi bananiwe, ama bakaba bafashe politike yuko benshi bokwiyandikisha mu masenyema dometie. Mbega ayo masenyema dometie ari ekipe bihagije? Aya mahera bagabanije bikunze ntitwari kuraba ukuntu tubisubiramo kugira bashobore kwekipa ajya mashure y'imyuga abana bashobora kwigiramo. Urabona yuko abashomera ari benshi. Aha n'ukuri nagomba ntere akamo bagenzi bacu ari bikunda iyi bije bahaye abantu bo muri education bari bakwiye kuyongereza.
Umukuru wa sentare icungera ikoreshwa ry'amafaranga ya leta asaba abashinga amateka guhagararira inyungu z'ababatoye.
Tubonye hagabanutse amafaranga angana kurya n'amareforme leta yangajije amatire de l'education, niyo twabonye yuko ko kwereka inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka qui représente la population kugira babone yuko hari ingorane ikomeye hanyuma bagira icyo barakomanda au niveau du gouvernement.
Mu byo leta iteyekanya mu kwegeranya amafaranga harimo tagisi ku nzoga y'amahera 50 ku icupa rimwe rimwe n'irya telefone ngendanwa rizova ku mahera 42 rikaja ku 50 iyo umuntu atelefonye uri mu gihugu hagati. Umushinga amateka Victor Buriko kiyabaza niba hava amahera hose hari yumviriwe.
Muri ko murasesangura neza integuro y'itegeko bamwe bamwasanze ahantu bateza gutubikwa vubi ntihagire gipfa cyane ariho baba barakoze. Turabona ko twese duteza gutubikwa vubi bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, mubwi bisata ntibiremereye cyo kimwe cyane ntibirisansibye cyo kimwe. Musanga aho ba kasenya gukata ariho hateza gukatwa canke ariho naho bateza gukata ntihagire icononekara kinini usanga batakoze. Muri sesanguro yanyu mwagize musanga ahantu hose ashobora kwifaranga rya leta guko no gusorongoza ahantu hose ashobora kwifaranga rya leta rikabonekana. Musanga ahantu hose ateza kuva ifaranga rya leta barahashize ko barahakoze ko kuburyo atafaranga na rimwe rizocika ngo rije ahantu ritagiye mu kigega ca leta.
Elizenda yabona ko atagikorwa cyoroshe.
Umuntu agiye kugira etude ko atashobora kuvifaranga hose yahaciye iki n'icigwa cumara n'umwaka cyangwa imyaka ibiri. Nico gituma twebwe twama twagize recommendation imyaka yose yuko bakwirarije l'assiette fiscale bakagerageza kugabanya les dépenses de fonctionnement. Ni muri yose ntumbero tuba dushatse kuvuga yuko le gouvernement yoraba ahantu hose ashobora kubifaranga ikaritoza
amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka uzagera ku miliyari 3,226 arenga muri uyu mwaka yari yateguye yarenga imiliyari 2,260 integuro y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha itegerezwa kwemezwa n'inama nshingamateka n'inkenguzo z'amateka imbere y'uko umwaka uhera eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turacyabagezaho amakuru yibanda ku Burundi bakomeje kutwumva kuri mikoro hano i Washington ku ijwi rya Amerika muri kumwe nange Etienne Karekezi Leta y'u Burundi irahumuriza abanyagihugu ku giciro cya lisansi n'ibindi bikomokaho bitazamuriwe ibiciro nk'uko bigaragara hirya no hino mu gihugu ko hari aho lisansi ihenda umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka niwe wagiye kureba uko ikibazo cya lisansi cyifashe mu ntara ya Cibitoke Evariste
Igitoro cha lisansi cyari umuzi wibuye mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke turi mu burengero bw'u Burundi ku mastasi atanu atanga igitoro imodoka ari n'amapikipiki byunguruza abantu byari byatonze bene ivyo vyuma bajumarariwe batazi ryari ico gitoro kiboneka uno musore agendesha ipikipiki yunguruza abantu twamusanze kuri station ubwanwa bwafutse umunwa avuga ko iritiro ya lisansi aho yaboneka kuri magendo yagurwa amafaranga arenga 5,000 vy'amarundi
gitoro akazi kahagaze kugwe gitoro gitoro numuntu acengeje akironka akiro akomera 5,600 litiro byukuri wumva umuntu yokora gute 5,600 uronkera asiyo y'umugore n'abana nibindi nibindi biragoye cyane vrema byabaye ndase ngaye wacu sinzi ngari mu gihugu cyose zose babise ziri mu rupango ubuhakora imiduga mike nayone nikuburu kwigira nyene mugabe gitoro cyase vrema 5,600 wumva wokora gute
abagendesha imodokari zitwa kagongo na minibus nabo nyene bari batunye buratondera babuze bo bacira nayo bamira uno mushoferi wa tagisi twamusanze ku gituro cyo mu rugombo asaba berwa n'ico gitoro gukora ibishoboka kugira kiboneke
ubuzima buragoranye kubera ko nta gitoro urazi ko ubuzima mu rugombo bwizwe n'igitoro atagi hari urumva ko abantu baba baguye manka nta buzima bushobora gutende umva bo baho gutenyene no kwemera ukacuja kwirwa wicaye hama umuryango Nambo gaburira nambe ubaho ntenye urumva ni ibintu bigoranye ugiye kubaho nitwa saba leta ko yobananya ikurikirana ikibazo cy'igitoro akatuzana igitoro tukabanya kazi twari turi
abakora ingendo benshi kuri no bagatatu bazisibije kuberyo kena cy'igitoro yatunye tike kubiyunguruza ribo murengera uno mugabo twamusanze asa no wahebye urugendo rw'uno wa gatatu rwamushikana mu gisagara cha Bujumbura
twara twiyunguruza ariko ntitubona iyo tugiye kujya ntituzi igituma ntijuje byavuye ko kuko ubu ngubu kugira ngo ubone modoki gutwara naho ufise amahera ntuyironka kuko niyigize ngo nayo ngura ironse ikuruhirihisha amafaranga menshi cyane ubu kuje Bujumbura twa tugendera amafaranga 2,500 bitatu yipakiye ku murongo canke na 2 bagutwara ariko ngo utageze ku 10,000 nshobora kumanuka Bujumbura
no hagati mu ntara Cibitoke itike yo kuyinguruza yiyongereye inshuro zirenga 4 nkuko no mugabo yagira yurira imodokari imujana muri komine Mugina ku birometero 60 abivuga
rugomba Mugina ubu ngubu twara tugendera amafaranga yari 700 ku modoka ariko ubu ni 3,000 uvuye mu rugombo ugere mu gihe ubu ni 3,000 kandi bari tugendera amahera 700 n'amajana 5 bagutwara
abanyaci bitoke bibaza nimba ikena cy'igitoro cha essence atari ntandaro yo kukiduza igiciro nkuko vyama vyabaye mu Burundi ariko umushikira nganji w'ubutare na gataka ahumuriza abafise amakenga baba abanyaci bitoke eka nabo mu mihingo y'igihugu mu itangazo yashize habona kuri no wa gatatu Kome Manera Kiza yamenyesheje ko igiciro cy'igitoro kitariko kiraduzwa muri kuno kwezi kwa 12 yamenyesheje ko igitoro cha essence iritiro iri ku mafaranga 2,000 nkuko vyahora gazoile ariyo mazutu 1,880 ku iritiro nkuko vyahora ipeteroli ariyo yonyene yavuye ku mafaranga 1,600 ija ku 1,340 ku iritiro Daniel Mpitabakana ajeje igitoro mu bushikiranganje bw'ubutare na gataka asigura ko hibonekeza ubukene bw'igitoro byaturu se kwabacinjiza mu gihugu bacerewe kukizana nawe nyene arahumuriza abikora ku gitoro ko mu minsi mikeyi kizoba cabashikiriye I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Arakoze mugenzi wacu Evariste nziko banyanka abatwumva rero umwanya tugezeho hari ikiganiro ntorere kazoza gitegurwa na studio Ijambo ikorera Ibujumbura mu Burundi.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jero Minyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norere kazoza mwikundira muri kino kiganiro turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye ndakuramukije
nanje ndakuramukije
ku ruhande rw'abahagarariye amashyirahamwe adaharanira ibicaro vya politike turi kumwe kandi n'urongoye ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana ndakuramukije
ndabaramukije
namahoro
Namahoro.
Tiko turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye. Mbega mu gutsimbataza umutekano aho babaye ugwaruka abajeje umutekano murakorana?
Nibyo nkuko mubivuze mu gutsimbataza amahoro n'umutekano aho umuntu wese aherereye ugwaruka cyo kimwe n'abarundi bose barakorana n'abajeje umutekano muri cyagi polisi cyagereye abanyagihugu hoho baravuga neza yuko abanyagihugu muri rusange nubwo gwaruka rurimo aribo ba mbere bakorana n'abarere umutekano turafise rero kumwe dukorana nabo bantu na cyane cyane biciye muri ya migwi yamaho ihurikiwemo na bose yo kubungabunga amahoro n'umutekano aho baba baherereye iyo nawe mukamuhizi ko iri mu gihugu cyose ku rwego rw'ikomine no kumanuka
None uruhara rw'ugwaruka ruva herukagarukira hehe ugereranije n'ikibanda cy'igipolisi
uruhara rw'ugwaruka sico kimwe no gw'igipolisi namba nk'uko abantu bakunze bamwe batabizi neza bakunze kubivuga no kuvuga yuko amategeko arasaba umurundu wari we wese kugira uruhara ngo bumbatira amahoro n'umutekano haherereye ariko ayo mategeko nyine aratomora neza uruhara rw'umwe wese no kuvuga rero nk'abanyagihugu mu bikorwa byo kukinga cyangwa kugwanya mabi cyangwa ibyo byose bishobora guhungabanya umutekano uruhara rw'umunyagihugu hanini no gutanga amakuru y'ikintu cyose ababonye giteye amakenga kugira ngo abajejwe umutekano baheze barabe neza kwa ayo makuru ariyo ama bafate ingingo zibereye z'ubuhinga ari nazo bonyene baca bashira mu ngiro kuko ibikorwa by'ubuhinga bisanzwe bikorwa n'abahinga nabo nabo bapolisi mwariko muravuga no kuvuga rero nta kuvanga ibintu bamwe bose barafise aho bagarukira
umunyagihugu agarukira kugutanya inkuru akayihereza abajejwe umutekano iyo bivuze ko
ahanini nico ariko arashaka no kurenza ngaho no gwa nk'akarorero iyo hariko haraba icaha amategeko ararekurira umunyagihugu ari we wese nubwo gwaruka rurimwo kugihagarika no guhagarika kuba ariko aragikora mugabo bagaca abanyarutsa bakaca bamushikiriza abajejwe umutekano bo basanzwe ari bo amategeko asaba gukora ico gikorwa na wewe no guha nk'akarorero nk'ubu usanzwe umuntu ariko arica uwundi ukaba ubishobora kumuhuza urumva ntiwoheza ngo ureke abandanya mwica ngo nukubera kuko utari umupolisi cyangwa uwundi musirikare uraheza ukamubuza ugahagarika icyo caha mbere ubishoboye ugaca umufata ariko ugaca umushira n'ingoga abasanzwe babijejwe aribo igipolisi n'ubutungane ari nibo baca babandanya iyo dosi
iyo bavuze ko nk'ugwaruka go mu mugambwe Saint David de Gwitwa imbonerakure rimwe na rimwe rinyuzamwo rugakora ibikorwa by'abajejwe umutekano mwebwe ntibibatera amakenga
ivyo ababivuga ntituzi iyo baba babikuye ariko ijo twavuga cyo nuko ari kinyoma gihanitse ruriya gwaruka mumeza hitiye kuva haraci iminsi bagwambika ibara bakaruvuga ko rukora ibigwica abantu rukora ibyaha n'ibi ariko no kubwira dewe nk'umuvugizi w'igipolisi igipolisi aricyo kiba kiri ku rubuga aricyo gitabara abantu aricyo gifata aba bariko barakora ibyaha bitandukanye abafatwa sabo abantu bakunze kuvuga simvuze yuko bose muri bo ari atamuntu yoshobora kubaho ngo akore icaha ariko agikoze abagikoze bashwe kiyo nawe nyene afatwa mu bandi agaheza agakora ibidose cyo kimwe nabandi abavuga yuko ruri yagwaruka hari gihera urusubirira abarije umutekano canke bagakorana nabo muri bijya bikubwa na kubwiye by'ubuhinga ni kinyoma cyamba y'ubusa
muravye uko byifashe ku rubuga mubona ugwaruka urusengera ku mugozi umwe mu guhagararira cyo kibazo cy'umutekano aho rubaye
nibaza yuko ubukumbure kubera izingwane za politike zabaye mu gihugu urasanga kenshi ingwane za politike zabaye n'ugwaruka rutazisiga inyuma kuko kenshi usanga ugwaruka arigo rukunda gushyira mu ngiro kwerekana mu ngiro ibyiyumviro biba biri mu bakuze kenshi rero iyo ugwaruka rutaragira icyo no kwita conscience yo kubona inyungu zago n'inyungu zo muri mu gihugu tusanga hari hakatirikanye nico gituma usanga rimwe rimwe harahumva ngo ugwaruka rwashimamiranye kubera rudahuriza kuvya mu kuvyimigambwe haraho turatuvyumva haraho dushika tukumva ngo ugwaruka rumwe bavuga ngo rwagiye imbere ngo mugufashe by'umutekano ngo urundi ngo ntibarushizemwo ndetse twagenda twumva n'ahandi kumva ngo bamwe ngo bahamagaye ngo baje mikorwa rusange ngo abandi ntibagiyemo ibyo turabikurikirana hafi hariho naho turiko twagize icyo twita system de dialogue turiko turakora mu makomini amwamwe aho ugwaruka ruganira hagati yago ugwaruka ruri mu mugambi k'ubutegetsi utari mu mugambi k'ubutegetsi bagahara kuri ibyo bintu by'umutekano n'ingene aho rubaye rushobora gusimata umutekano kenshi rero turamaze kubibona kenshi urumva ko runavuga yuko bakuru bago ari busanga bihagaze ko gogo urabona yuko ruronse inyigisho nziza ugwaruka gweretwa tuzabona yuko gushobora kugira icyo rushitse ko tutariyo rutagize rutakurikiye abanyepolitike
biravuga yuko hari urushobora kuba rukumira urundi canke hakaba no gwikumira ivyo nado mumaze kuvyumva
nk'ivyo ibyo yaho ndakubwiye tugize iminsi tugirisha ibyo biganiro dialogue hagati y'ugwaruka birasokora kamwe bamwe barabwira ati iyo haboretse nk'ubuzi nk'ugwaruka rutari mu mugambi uri kubutegetsi urakura kugira ndetse twe muradukumira ubuzi tumenya niyo butangirwa tica tuvume ngo twakumiriwe nituko tumenye ngo mu gihugu iwacu amategeko ntadufata cyo kimwe bakavuga ati iyo habaye nk'ibikorwa rusange ati rumwe ruba bamwe baragenda abandi ntibagera ati mugenda mwambaye impuzu z'imigambwe canke abandi ukamengo baciye bikumira canke ati iyo habaye ziriya bintu bya siporo bakagira za harugaruka ngo rugenda ruraririmba indirimbo zikomere zitera ubwoba abandi uriko bariko baraganira urumva neza yuko ahanini uzavuga yuko abanyepolitike muri rusange urumva yuko aribo bakwiye gutora umuti canke no kugirana urwaruka rushobore gufata intumbero nziza kuko urwaruka twarabonye iyo uriko uraganira hagati yago ubona ko iby'igihugu bashobora gutinda bakavyumva kumwe
iyo bishitse hagati y'urwaruka rw'imbonera kure n'urundi rwaruka rw'iyindi migambwe bagashamirana abapolisi ngo mukubanguranye hari igihe bahengamira ku ruhande rw'imbonera kure
ibyo sivyo navyo nyene bivugwa na bamwe bavuga ivyo vya mbere bari kuravuga uno munsi twogenda mu busho butandukanye bwa bw'igipolisi cyangwa bw'amaparake wosangayo ubwo rwaruka uri kuravuga rw'imbonera kure ruriyo rupfunzwe ku byaha bitandukanye bakoze bajya abantu rero bishyitse bakagwana ubwa mbere hoho umuntu agwanye n'uwundi twe ntana mu gipolisi ntana rimwe cigira kibanza kuraba ngo uyu muntu yari mu ishyirahamwe iri n'iri rya politiki ari uyu n'uyu wa politiki igipolisi kiraba ko hakozwe icaha ari umuntu yakubise uwundi akamukomeretsa akamuvuna igipolisi kigenda gifata uwo muntu yakoze ivyo bintu gihana icyo caha cakozwe ntikigenda kiraba ngo uyu ngo ava muri umugwi wa politiki canke uriya kandi nawe ntashobora no kwisigura avuga ivyo kuko arabizi yuko ivyo batigera babira ata muntu n'umwe ata mugwi n'umwe urekuriwe gukora ivyaha bitandukanye
hari cyo kogwa kugira ngo ugwaruka gose gwiteho umutekano aho rubaye ntihagire abiyitirira umutekano ngo bakumire abandi kandi ntihagire n'abikumira mu gikorwa cyo gutunganya umutekano aho babaye
hariho ijyamizwi y'amaho ihurikiwemo na bose jeje umutekano twarate akamo yuko abantu bose boyijamo kandi rwaruka rafite mbere nibice washaka bashaka yuko baba bafite muri iyo migwi rero utikumiriye abatikumiriye abatikumiriye barajamo wikumiriye nawe nkumbure hari ni gihe ataravyumva baraza bakamurindira gushaka azovyumva akegera abandi ni kuvuga rero yuko bari muri urujya mugwi bose nta uraba ngo aba bantu bava muri urishira hamwe iri canke mu mugundo no wa politike baba abantu bagiye hamwe kugira ngo bafashe batere agacumu kubumwe mu kubungabunga amahoro n'umutekano
harigeze kuvuga amabariyeri mu makaritie yamwamwe y'abantu bagerageza kugira ngo bateramire umutekano wabo umenya ku ruhande rw'igipolisi amabariyeri mwarayagwanije
twarayagwanije kuko no gwanka karorero mu ngagara niho bigeze kuvugwa cyane aho kuri ayo mabariyeri ahubwo aho guteramira amahoro n'umutekano aba bayariko baca bategera abantu bagaca baraba babandi badahujije ivyiyumviro badasangiye ubwoko bagaca bakuraho kugira babagire nabi urumva rero ntiyari amabariyeri yo guhumbatira amahoro n'umutekano ahubwo yari amabariyeri yo guhungabanya umutekano nico gituma ubushikiranganji bwafashe ingingo yo kuyahagarika mu Burundi bwose
imbega mwebwe mu mashyirahamwe adahanira icyaha politike uruhara rwanyu nureye kugira ngo mufashe ugugaruka kuba koko inkingi zihagarariye umutekano aho rubaye
ubwa mbere kugira shore kuba guhagarika umutekano twe tugwigisha yuko ugwaruka rukwiye gufatana munda ugwaruka ko ariyo nkingi y'igihugu nirwo rufise ingufu ko ingufu zago zoba izo kubaka zito bizo gusambura hanyuma ugwaruka tukarusaba yuko imigenderanire bogiranira n'abanyepolitike baba ari ku butegetsi nka yo mu ntwa nuko babereka ingene baturi nyishu ku ngorane z'igihugu n'ingorane zago bakamenya imigenderanire ntibi yo kuja gushikira umunyepolitike kugira ashike ku nyungu ziwe abakoresha nk'ibikoresho hari mucumenga bahamagaye ngo abanyotorere ko inuze bumve neza yuko imigenderanire ari mbe gufise ihe migambo zoyirangura gute kandi bagatwa gico bita vigilance citoyenne mu gukurikirana iyo migambo ikurikiraja mu ngiro uri karakwemera ati ego naho tugushigikiye umugabo zotwehinya ingene imigambo zoyishira mu ngiro bakumva neza yuko gukurikirana ibiri kubera mu gihugu kugwaruka sibibi ni ukubikurikirana mbwo uvuga uti mbega wewe ko wigize umunyepolitike ufise inyishu izeye ku bibazo hanyuma ikintu nja turuhanura ni uko hari ibibazo icyo bita ibibazo bategereza gusangira uko bari mu migambwe iba yo ku butegetsi cyangwa itari ku butegetsi nk'ibintu byo gukingira amatungo y'igihugu kurwanya nk'ibintu by'igiturire ibyo tubabwira ngwaruka ibyo bitegereza kubaraba mwese kuko uri karanyuruza itunga ry'igihugu ariko cico kuko iryo tunga ryo ryoteza imbere ryo kubatsa ishuri ryo kubatsa barabara ryo tumye umugwiza atunga yiniza amafaranga mu gihugu bategereza rero kuri ibyo cyo bita redefe nk'izo zijanye n'igiturire bategereza guhagurukira rimwe bakabishyira bakabiharanira hamwe ikindi bategereza kuraca umutekano nuko uwo mutekano ari umuntu aje kuwucungera bakavuga yuko ugwaruka rukwiye kuja kuri ugwaruka rudakwiye gusubira abajeje umutekano abajeje umutekano inzego zizo tugakora akazi kazo ugwaruka ruparatisipa mu kuvuga muti guha inkuru umujeje umutekano ati nyabona hajya hari ibi n'ibi hari ibi n'ibi mugende mu birabe aho babafashije
ibyo byo gusubirira inzego zizo z'umutekano hari aho bihora biba
uya nuko tugenda hamwe hamwe kumva baravuze ati hari ugwaruka aha n'aha n'aha rushobora kuba rwabyashitse kumva ngo nirwo ruri kugwara iro ngo nirwo rwahagaritse abantu birashika hamwe hamwe urumva nuko aca avuga ati bariko barabikora ngo ku neza y'igihugu mbwa iyo umuntu ariko arakora ikintu ku neza naho cyo ari ku neza y'igihugu mu mategeko atari we yari yabirekuriwe iyo habaye ingorane cyo bita rezabi bice bigira iyindi sura
Faustin Kumana urongoye parseme ndagukengurukiye
murakoze cyane
Pierre Inkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje w'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi ndagukengurukiye
nanje ndabakenguruki
murakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politiki ntorere kazoza Jerome Niyonzima ndi muranibwe mubanye no muvyanyu naho butaha
namwe turabashimiye studio ijambo abakomeje kutumva kandi nadusoje gahunda zacu z'uyu mwanya ariko mbararikiye programu zacu zitaha no kuvuga mu kanya isamo ya n'igice gukurikirana makuru yacu mu kirundi n'ikinyarwanda